Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Ndabahaye mwiriwe ncuti bakunzi ba Radio Nzamba. Kaze mu makuru yo kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 2022 Ntwarante umwaka wa 2022. Amakuru twabateguriye tuyahera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Harabanywanyi batatu b'umugambwe CNL bavuka mu muryango umwe bafatiwe iyo bari barahungiye mu gihugu cya Tanzania bajanwa mu Burundi. Abanywanyi bavuka mu ntara ya Rutana bakaba bafatiwe mu ntara ya Kigoma n'igipolisi cya Tanzania mu ntango z'ano makuru muraza kubikurikira. Kuva Burundi buteye igikumu ku masezerano mpuzamakungu abuza ikumigwa iryo ari ryo ryose rikorerwa abakenyezi, kugeza uyu munsi mu Burundi haracari hagahaze. Mu byo umukenyezi akumigwamwo harimwo kudatorana bitaraja mu ngiro, muraza kuvyumva mu kigeranyo casohowe n'ishirahamwe SOS Torture. Mu bijanye n'uburimyi, umwavu wa kijambere FOMI warumaze igihe udatangwa guhabwa abarimyi kuva kuri uyu wa mbere waratanzwe mu ntara zitandukanye z'igihugu, ariko itangwa ryawo ryabonetsemwo utunenge twinshi. Hariho n'intara iyo fumbire itaratangwa. Kaze mwese murano makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa, duhere mu gisata cy'agateka ka zina muntu. Abanywanyi batatu umugambwe CNL barahagaritswe n'igipolisi cya Tanzania kiraheza kibarunika mu Burundi. Abo nabo basanzwe bavuka mu muryango umwe bakaba bahagaritswe n'igipolisi cya Tanzania kuwa 15 Ntwarante mu kijiji cya Gitanga ni mu ntara ya Kigoma, aho bari bahungiye kuva mu kwezi kwa myandagaro k'umwaka uheze. Ido ni ido naraure nkengurutse.
Abo banywanyi b'umugambwe CNL bo muri komine Giharo intara ya Rutana bahagaritswe n'igipolisi cya Tanzania ni Jean Bosco Nsengiyumva, Oscar Chondayisavye na Eric Nibizi. Bakaba bari bahungiye mu gihugu kibanyi cya Tanzania inyuma y'igitero bagizwe ko n'urwaruka rw'imbonerakure mu ijoro ry'uwa 11 ukwezi k'umunani mu 2021. Ico gitero caraye kibaye bukeye harafashwa abandi babiri bo muri uwo muryango nyene aribo Jean Pierre Ndacayisaba batazira derenganya na mwene wabo Chartier Ntakirutimana, baca bajanwa gufungwa mu ibohero rya Rutana, aho mbere bari babanje kuborezwa igufa n'urwaruka rw'imbonerakure nk'uko amakuru dukura mu ntara ya Rutana abyemeza. Abo bahagarikiwe mu gihugu kibanyi cya Tanzania uko ari batatu ngo babanje gufungirwa aho bita Imakerere imbere yo kuzanwa ku mupaka wa Mugina muri komine Mabanda, baherezwa igipolisi cy'u Burundi ku munsi wa gatandatu baca bajanwa ubutarariye imbere y'inyamiramabi mu Rutana. Ayo makuru nyene avuga ko ifatwa ryabo banywanyi ba CNL ryasabwe n'abarongo intwaro hamwe n'igipolisi mu Rutana. Ubu rero hakaba hafunzwe abanywanyi batanu b'umugambwe CNL kandi bo mu muryango umwe. Basanze mu munyororo abandi babiri baza baramaze guciribwa umunyororo w'imyaka 10 hamwe n'ihadabu ry'amafaranga 100,000 na sentare isubiramwo imanza ya makamba. Urubanza rw'abanywanyi ba CNL rwaranzwe n'utunenge twinshi kuva bagifatwa nk'uko byemezwa na bamwe mu bacamanza bo muri sentare ya Rutana. Radio Inzamba ntiturashobora kuronka buramatari w'intara ya Rutana kugira tumenye icatumye abanywanyi ba CNL bahagarikwa mu gihugu cya Tanzania.
Arakenuye Laure Nkengurutse, inyuma y'imyaka 30 Burundi buteye igikumu ku masezerano mpuzamakungu abuza ikumigwa rya ryo ryose rikorerwa abakenyezi, kugeza uno munsi mu Burundi haracari hagahaze. Ivyo bodeka cane cane mu Burundi aho abakenyezi badatorana hamwe n'ayandi mabi abakenyezi bakorerwa. Ivyo biri mu rwandiko rwa 44 rwisekeza SOS Torture. SOS Torture irashima ariko ko hari intambwe imaze guterwa mu guteza imbere agateka k'umukenyezi, naho iyo ntambwe idashemeye. Eme Kwizera ajeje kumenyesha makuru muri SOS Torture.
Inimero ya mirongo ine na kane twayihariye kurabira hamwe aho ukubahiriza uburenganzira bw'abakenyezi bugeze inyuma y'imyaka mirongo itatu Burundi buteye igikumu ku masezerano yo kurahanurana n'imizi uburyo bwose bwo gukumira abakenyezi. Turerekana ko habayeho intambwe zimaze gutegwa ko kubona Burundi bwarateye igikumu bukanashyira mu mategeko yabwo ayo masezerano mu mwaka w'1992 bukanasinya ingingo mperekeza zayo mu 2001. Burundi bwaranatoye n'amategeko aha agaciro umukenyezi kangana n'akabagabo nk'itegeko rigenga ingo n'imiryango, itegeko rigenga akazi n'ayandi mategeko arwanya akanahana ihohoterwa rifatiye ku gitsina. Burundi irerekana ariko ko hakiri zo gukosora bitari bike kuko hakiraga haze ikumirwa riracyahari rifatiye ku mategeko atakijanye n'ibihe imico n'imigenzo igikumira abakenyezi. Dutanga karorero ko itegeko ritunganya izo gutorana no gutunganya itunga ryo mu ngo ritarabaho ko kandi mu itegeko rigenga ingo n'imiryango hakirimwo ingingo zikumira umukenyezi nk'akarorero nk'ingingo ya 122 iha uburenganzira burengeye umugabo mu rugo canke ingingo ya 188 itandukanya imyaka kugera kubaka hagati y'umukobwa n'umuhungu. Tugahanura ko ayo mategeko yojana n'ibihe kuba abakenyezi bari mu nzego zifata ingingo bwo kwiyerekana mu guharanira agateka k'abakenyezi k'abandi bakenyezi. Tukanahamagarira leta kwitaho indero y'abana babigeme mu gushyiraho ingingo zorohereza gusubiza ku ishuri abo bose bavuyeyo n'izotuma abana babigeme badata amashuri.
Ni kubera ikari ngombwa kwambara agapfukamunwa ku bantu baronse urukingo rwa coronavirus. Ku makuru ahari ubu atangwa n'abaganga, incanco zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya amakari y'iyo ndwara bigatuma uyirwaye adasinzikara. Byongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nabwo nyine buragabanuka. Ni naco gituma biguma biri nkenegwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara harimo no kwambara agapfukamunwa.
Akanaka mu mutewe na Radio Inzamba agateka kawe.
Tubandanize ano makuru mu gisata cy'uburimyi. Kuri uyu wa kabiri niho hatanzwe mu ntara ya Kayanza ifumbire FOMI yari imaze igihe irindiriwe n'abarimyi. Itangwa ry'iyo fumbire rikaba ritashimishije abarimyi kuko n'abagize Imana barayironswa bavuga yuko bataronkejwe igitsigiri cy'ifumbire gihuye n'amafaranga barishe abandi nabo bakaba batashe zirayoye. Abo barimyi bakaba bamenyesha ko batabona uko bagiye kubaho mu minsi iri imbere narijya n'iminsi yo gutera yariko irabajana. Ido nido na Vanessa Muhiteka.
Nde haru wote ukatola atanza kambo. Ikoje bijaba polisi ndiyo utanga
oya. Ukunyiko zeri mizi mu gatondo ko kuri wa kabiri muri kimwe mu bibanza byo muri komini Kayanza iyo fumbi yari ira mutsitangirwamwo. Bamwe mu barimyi bakamenyesha ko basa nabihebuye kuko igihe cyo guteragira no kubagara kiko kirarengana batararoswa ifumbire ya fomito tahaza. Abo rero bakavuga ko nabariko barayironswa batahabwa igiti imifuko gikwiranye niyo basabye. Mbere iyo fumbire yahavuye ihera atanye igice cy'abari bahari kironse. Abo rero bakidoga bavuga ko batabona iyo bagiye kuzokura amafaranga baguranye kugira ngo barime. Basaba leta kwama nyabuna yegereza iyo fumbire abarimyi hakikare atabirononekara. bitabaye ibyo naho bagasubizwa amafaranga yabo batangiye iyo fumbire.
Twese twasaba yuko baduhe imyanda y'ifumbire ibyo kurya kugira tuzitire mu mwene ayinaragiye bikorera dupfana nari mushaka tukitugire ntibarabana ababijejwe barabingene ngo dushyikirize uwo mwavu wacu twari yamaye byinshi babona batabishoboye bazibaduhaye udufaranga twacu bemere gukorera mu buhombe nta kundi.
Igenekerezo rya 2027 Rubumba umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati n'iterambere rusangi yari yatanze iminsi itarenze 10 ngo uwo mwavu wa kijambere ubutanzwe ku banyagihugu bose ariko ntibyubahirijwe.
Amatoni 375 y'ifumbire yaratanzwe kuri uyu wa mbere mu ntara ya Bubanza akamo ko gutanga iyo fumbire kari katewe n'umushikiranganji w'uburimyi bamaze kumva imyidogo y'abanyagihugu ijanye n'uko iyo fumbire idatangwa nk'uko byategerezwa ariko rero abarimyi baguma bidoga ko utunenge tuguma twibonekeza mu itangwa ry'iyo fumbire kubera hari abashaka kuyidandaza badakurikije amategeko. Ni nkuru tubaza Diane Nkuru Nziza.
Nkuko bishikirizwa na bamwe mu barimye bo mu makomine amwamwe yo mu ntara ya Bubanza, amatoni atari make yaratanzwe. Nko muri komine ya Gihanga hatanzwe amatoni 190 ya totahaza n'abiri n'inusu y'umwavu wo mu bwoko imbura. Muri komine Bubanza hatanzwe amatoni 30 ya totahaza n'abiri n'inusu ya imbura. Nayo muri komine Mpanda hatanzwe amatoni 10 ya imbura na 55 ya totahaza. Ariko rero abo banyagihugu bavuga ko haguma hibonekeza utunenge kuko hariho abashaka kuwucuruza bidakurikije amategeko.
Hariho abantu basanzwe badandaza ifumbire kugace kawe niho rero bagenda bakabwira abantu bakajya kwiyandikisha kugira ngo bashobore kuronka ya mifuko ingana na bwa buryo bwa kugira ngo babane nyayo barayidandaza. Iyo rero bavuze ati abafundi b'indimo bandike ku mitumba ku mitumba urumva wewe abasanzwe bazi ibido biri aho hantu na bene ibido n'imirimo ibihari babandi rero bayidandaza bashobabura ya mifuko bari budandaze. Nicyo gituma rero abenegihugu birimira bo bagifite bwa bwoba bw'uko bashobora kuza inyuma y'indimu bakabura ya fumbire kubera bya bisamatiri nini byaka bitwara ya fumbire nyinshi.
Abo barimye basaba ubutegetsi kugenzura amazu yose bacururizamwo uwo mwavu bidakurikije amategeko gufata uwo mwavu bakawusubiza leta kuko abo bikinga mukiza bazimba abanyagihugu.
Leta byiza nifate ayo mazu irayazi ari mu gisagara ari ku mabarabara ari mu gifuri hanyuma atanga umuntu ayifite bayimwaje bayigarukana mu idepo hanyuma umuntu atamukora k'amatohoza avuga aho yayikuye. Nimba afise uruja kuja kwitorera muri fomi sawa afite uruja kuja kwitorera ku idepo sawa magabo tumenye ati naka aragenda akajya kwitora ariya kuko ubu nimba ari umudandaza zo kwitora muri fomi bisigura nabwo tukazajya kubimugura ko tuzimugura k'amahera make kubera fomi zo mubwira ati wowe uri depo y'iwacu tudandariza tudandariza kurayi tugende tuyaze agafuko aragenda ashikane 50 60 70 80 arashaka benzenkiro bumbi ndabintu atarukica abenegihugu.
Ariko rero naho uwo mwavu uri kuratangwa bavuga ko ibiterwa bimwe bimwe byamaze guterwa aho bavuga nk'ibisaba amazi menshi harimo ibiharage n'umuceri tutibagiye bimwe mu bisahiriza nk'imyumbati n'amateke.
Abarimyi mu ntara ya Makamba bobo barababazwa n'ubukene bw'ifumbire burangwa muri iyo ntara mu gihe umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu hamwe n'uburimyi batahengeshanije kubizeza ko iyo fumbire igiye kuboneka. Reka tubibaze Beni Axera Kana.
Kubwo abo barimyi byashikirijwe n'abashikiranganji babiri ba leta y'u Burundi ujejwe intwaro yo hagati mu gihugu hamwe n'uburimyi byari byabahaye icizere ariko bahavuye bazeruka kuva kuri uyu wa mbere. Atari hake abarimyi bari bitavye isango ryo kuronswa iyo fumbire ariko siko vyavuye bigenda kuri abo barimyi agashavuka ari kenshi
vyakira gute kandi tubabaye mu babaro kandi igihe kirashijanyije gutera turana kandi kiyutera na nyene ikirere ntikigenze neza dukurikiriza ikirere abarimyi ngaha turarushe twebwe.
Leta y'u Burundi yari yitiriye 2022 umwaka w'uburimyi ariko abarimyi siko babibona bari bizeye ko leta izokubahiriza uwo mwaka w'uburimyi ari nacyo catumye batanga amafaranga kare nk'uko babisabwa. Mu gihe uwo mwavu wabuze abo barimyi Makamba basaba gusubizwa amafaranga yabo kugira bikunde baronderera ahandi hakujya mu gihugu cha Tanzania.
Icyo kosaba nimba yobangere itahari niba dusubize amahera urabona tuba ku mupaka tugeje kuri Tanzania nayo yobizimbye bizanire dutere ama ibyo dukeneye kuri kugirane kuri ntacyo ngamwize inshuro zitandatu nza gutonda ngaha ubu mbere benshi bariko baratera ibiharaga cha fumbire kubera baboniki umwaka uri kuragirane uri kuragenda.
Amakuru dukura muri bamwe mu bafundi w'indimo avuga ko ifumbire yonyene ihari ariyo mu bwoko bwa imbura bwonyene nayo ningikaba idashobora gushikanwa mu mazone n'amakomine atandukanye kumvo z'ubundi bukene bw'igitoro muri yo ntara.
Mu gusozera n'amakuru tukiri mu gisata c'uburimye umwimbu w'ikawa ukwisize n'iryo mwaka wa 2021 ushire uwo 2022 ngo wagenze neza matoni y'ikawa arenga 600 niyo yashowe hanze igihugu. Ibyo byashikirijwe kuri uno wa kabiri n'umushikiranganji ajejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije Deogide Rurema hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru. Umushikiranganji Rurema akavuga ko ibice 95% kw'ijana by'ikawa igenewe gushoka hanze byamaze kugurishwa n'umurimyi w'ikawa akaba yaraharonkeye akoyoko. Dukurikira umushikiranganji w'uburimyi Deogide Rurema.
Muri sizeni ya 2021 ishira y'umwaka wa 2022 umwimbu w'ikawa ishoka hanze wabonetse muri rusangi ingana n'amatoni 600,490 n'ibiro 660,662. Ikawa yari imaze kudandazwa gushika ku igenekerezo rya 15/4 mwaka wa 2022 ngana matoni 600,616 n'ibiro 648 ku mafaranga y'amadolari y'abanyamerika angana imiliyoni 26 n'ibihumbi 25,458 bisigura ko hamaze kudandazwa ikawa gushika ku bice 95.8%. Amafaranga yavuye mu ikawa amaze kudandazwa amaze gushika mu ibanki nkuru y'igihugu BRB angana imiliyoni 222,123,966 z'amadolari y'abanyamerika ni ukuvuga hamaze kurihwa ibice 85% dufatiye ku ikawa yose maze dandazwa. Ku ruhande rwa ODEKA rwego rwa leta gushika igenekerezo rya 15/4 yari imaze kudandaza ikawa ingana amatoni 2,233 n'ibiro 4 ku mafaranga y'amadolari y'abanyamerika angana imiliyoni 10,291,101 muri ayo ayamaze gushika ku konti ya BRB angana imiliyoni 8,616,416,608 n'ibice 42.
Tumenyeshe ko uyu mwaka hitezwe umwimbu w'ikawa ishogwa hanze ungana n'ibihumbi 17 ikiro cy'ikawa y'ibiturumbwe kazogugwa amafaranga 108. Ningaya duce dusozera n'amakuru twari twabateguriye mwakoze mwese mwaduteze amatwi Jamarinda bashinze n'abashikirije ndabifurije ibihe byiza iwanyu n'umubanyu naho butaha.